nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Ndabaramukije mwese mukurikiye radio Nzamba gateka kawe nongera ndabahanikaze muri cyasango cy'amakuru mu kinyo twabateguriye. Turi ku munsi wa kabiri kwigenekereza rya 2024 igitugu tumwaka 2023 twatorokanije nayo tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umugambi wo korora inkwavu mu gihugu wabatangujwe utiteguriwe neza. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara za Makamba na Rutana bemeza ko mu buryo bw'amafaranga batiteguriye neza gutangura uwo mugambi. Mu gisagara cha Bujumbura naho hasuye kwibonekeza ubukene bw'igitoro cha essence mirongo miremire ikaba yasubiye kwibonekeza ku mastasi atandukanye. Abagendesha imodokari basaba umukuru w'igihugu yiyemeje gufata ico kibazo mu ntoki kugitorera inyishu Burundi. Muraza kubikurikirana muri ano makuru. Abana bakuze b'impunzi bagera ku 3,500 nibo bashoboye kwiga amashuri asanzwe n'imyuga bafashijwe n'ikigo Maison Shalom kiriko gihimbaza uno munsi imyaka 30 kimaze gishinzwe. Ibikorwa bishimwa kandi n'abaturuka impunzi zo mu gisagara bigize igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twabateguriye saa ya gusa mu kanya nido nido musangwe kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu gisata c'ubutunzi hasuye kwibonekeza imirongo miremire ku mastation y'igitoro hamwamwe mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru dukura mu bagendesha imodoka mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ico gitoro co mu bwoko bwa essence kenye ku mastation atandukanye. Abo bagendesha imodoka ari basaba umukuru w'igihugu gufata mu minwe ico kibazo c'ikintu na gitoro kugitorwe inyishu irama. Reka inkuru tuyibaze Signorine Nijimbere.
Amakuru dukura mu gisagara ca Bujumbura avuga ko imirongo miremire y'imodoka irondera igitoro cyo mu bwoko bwa essence yazindutse yibonekeza kuva mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri. Igisho rya radio Inzamba aho yashoboye gushika ni nko ku ma station yo muri quartier asiatique, kuri station iri ruhande y'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge na station iri kuri Gare du Nord. Aho hose hakaba hari imirongo miremire. Umwe mu bagendesha imodoka mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bababazwa n'iduzwa ry'igiciro cy'igitoro ariko ntikiboneke, agasaba ko umukuru w'igihugu ubwiwe yofata ikibazo mu minwe kugira ngo gitoregwe inyishu irama.
Igitoro baduzwa gashakisake ariko tukibone mu minsi cyari cyabonetse kandi ubu nta kihari. Ariko rero iyi station ifatanye na ekobanki y'umuyobozi yatike imodoka zigera muri Pole nandi birahenira hehe niko bakidumbye ikindi bakizane none batutse ifite hafi ntawe ukicara hagira gutwara abana ntuwutwe batwaye hagira ko umaze urubanza ufise taxi ndagica muhira bitoni biko birapfa niyo bikaba bikekwe niba biri hafi kuko muriko baravuga umukuru w'igihugu babifashe mu ntoki nabifata mu ntoki bitoni nk'igitoro.
Ayo makuru nyine dukura mu gisagara cy'ubutunzi cya Bujumbura avuga ko igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cyo kiboneka ku mastation nka yose. Abagendesha imiduga baganiye na radio Inzamba gateka kawe bakaba bababazwa n'iryo kena ry'igitoro yasubiye kwibonekeza.
Signorine Nijimbere arakenuye tukiri muri ico gisata nyene. Bamwe mu banyagihugu mu ntara za Makamba na Rutana bavuga ko batamenyeshejwe ivyerekeye umugambi wa leta wo gutunga inkwavu mbere bamenyesha ko bigoye ingene bawushira mu ngiro kubera ubukene bwugarije imiryango yabo. Basaba ahubwo leta gukwiragiza izo nkwavu mu banyagihugu hanyuma ikanakurikirana ingene ziriko zirorogwa. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude nini nahazo.
Abanyagihugu bo muri zo ntara zibiri bavuganye na radio Inzamba gateka kawe bemeza ko uretse ko iyo ngingo yo korora inkwavu batari bayizi ngo biragoye ingene boyishira mu ngiro uravye ubukene bwugarije imiryango yabo.
Hariho benshi batarabimenya. Icya kabiri ni ukwavu rurazinze, umunyagihugu adashobora no kuronka ubwo acumbisha kumwe ku munsi kugura ukwavu rw'ibihumbi bitanu. Biragoye, ayo mahera ntayo yova. Biragoye cyane kugira ngo umuntu aronke aburikara arariye aronka ibyo bihumbi mirongo irindwi na bitanu. nabwo nyene buragoye korora kuko busaba uburyo birasaba aho butungira kuko bisaba ko butunga neza ukagubakira ubwubakiye nabi murakadurupfu bakaza indwara zituruka ku isuku rike ugasanga utabwubakiye neza nabyo nyene n'umutahe ugasanga buciye bupfa.
Abanyagihugu bavuga mbere yuko n'uworonka udufaranga dukeye two kugura izo nkwavu atoronka aho azigurira kuko n'abazifise mu mihana ari bake cyane, basaba ahubwo leta kuzikwiragiza mu gihugu hanyuma ikanakurikirana neza ingene ziriko zirorogwa.
Naho leta yazanye uwo mugambi biragoye kugira ngo uronke ubukwavu bukwiye imihana yose yokunda. Ushobora gusanga umuhana ku musozi, ushobora gusanga abantu borora ubukwavu ari nka babiri, imihana ibiri cyangwa itatu, ugasanga hari imihana irenga amajana angahe ngo ubukwavu buzova hehe? Ahubwo leta yari ikwiye kugwiza nimba igomba yuko iyo proje ya leta ijya imbere, yari ikwiye kugwiza inkwavu nyinshi hanyuma ikabiha abanyagihugu, hanyuma iba ibafasha no mu kuzitunga, ikabakurikirana, ikababwira iyo nabo zitunga.
Twibutsa ko ku igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icyenda umushyikirangaji w'intwari yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Niteretse yari yasavye abajejwe intwaro bose ko boba batanguye korora inkwavu zitanu n'imiburiburi gushika mu mpera z'ukwezi kw'icumi k'umwaka turimwo, kugira ngo n'abanyagihugu basanzwe bace babafatirako akarorero.
Edi Claude nahazwe tugushimire nawe tumira mate dure tubandanya makuru twateguriye mu gisata camagara y'abantu.
Inzamba
kadyo inzamba gateka kawe makuru twateguriye arabandanya hagiye gutanguzwa kuva ku igenekezo rya 26 gushika ku igenekezo rya 30 gitugutu uyu mwaka isekeza rigira gatatu ryo gutanga urucanco rw'indwara y'ubukangwe ku bana bose b'imyaka irenga 7 mu gihugu cyose, byamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri n'ikigo cy'umugambi w'igihugu ujejwe gutunganya incanco PEV mu rurimi rw'igifaransa. Mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru ni mu gihe kuri iri gerekerezo rya 24 gitugutu ryahariwe umunsi mpuzamakungu wo kurwanya indwara y'ubukangwe. Jean Claude Bizimana arongoye umugambi ahamagarira ababyeyi bose kwitabira iryo sekeza kugira abana bose bacandagwe. Tumutege yompi.
Muri make rero twasanze tugereranije isekeza rya mbere n'irya kabiri harabayeho akarusho. Umuntu akurikiranye ibiharuro arabona yuko ibitigiriza abana twashandaze n'uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza, twatanze uburere bw'ubuvuzi twakozemo amatohoza bwariyongereye mu isekeza rya mbere ku burere 49, twari twaronse uburere 28 gusa, aho tugize amatohoza twasanze abana bose barashandaze. Mugabo mu isekeza rigira kabiri twashe dusanga ubwo burere bwariyongereye, sigaye rero uburere 14 nibwo byabonetse yuko hari abana bataronkejwe inshansho muri isekeza finirije. Isekeza rizotangura kuva ku igenekerezo rya 26 gushika ku igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gitugutu uyu mwaka turimo. Aha rero nagomba ntange umuco kuwo mugera w'indwara y'ubukangwe urafise ubwoko butandukanye. Umugera ariko turashandaga ubu nta rucanco rwawo bisanzwe dutanga. Mu gifaransa niho byoroshye kuvuga, mu kirundi nubugahi ni ubwoko bw'umugera tudasanzwe dutangira urucanco, aricyo gituma ica tubatera tubaha urucanco ruza gufasha kugira ntihagire abana bandura uwo mugera mushasha. Mwarabyumvise ko waje uva mu gihugu kibaye. Aha rero ntawuvuga ngo umwana wanjye asanzwe acandazwe, ni byiza asanzwe acandazwe, mugabo umugera turiko turakinga ubu tukinga dukoresheje urwo rucanco mwumva dukoresha mu isekeza.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Abanyeshuri baba 3,500 b'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baramaze gufashwa n'ikigomezo Shalome kuva mu mwaka 2016 gushika mu mwaka 2022. Muri ico cegeranyo c'ikigo casohoye kuri uwu wa kabiri mu gihe gihimbaza imyaka 30 kimaze gitanguye ibikorwa byo gufasha abakozwe ko n'amabi atandukanye mu Burundi, ngo naho rero ibikorwa by'ico kigo vyaburabujwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 kirata kirahunga nta na kimwe cabujije ko gitera imbere kandi kikabandanya gifasha abanyagihugu. Reka inkuru tuyibaze Alice Akimana.
Nkuko biri muri ico cegeranyo kuva mu mwaka w'2016 gushika mu mwaka w'2022 abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye bafashijwe bagera ku 170 abagera ku 165 barigishijwe imyuga muri ico kigo nyene. Nayo ku rwego rw'abanyeshuri bize za kaminuza harafashijwe abagera ku 141. Abo banyeshuri bose ni impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hamwe na bamwe mu banyarwanda baba hafi y'izo mpunzi. Ku bw'ico cegeranyo ikigo Shalom carigishije abiyamirije ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko ari nayo yabaye intandaro yo kwimuka kiva mu Burundi kija gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Igisata c'indero kiri mu byitabwaho cyane n'ico kigo kuko bamwe mu bavyeyi b'abana b'impunzi hamwe na bamwe mu babanyi babo banyarwanda badafise amikoro akwiye kugira ngo bigishe abana babo. Ngo naho rero ico kigo cataye kiromoka gihunga igihugu cy'u Burundi ntivyabujijwe ko kibandanya gitera imbere no mu gufasha abana biga. Akaba ari no muri iyo ntumbero hariho ishuri nshasha ico kigo cuguruye uno mwaka ikigali mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo kibandanye gifasha mu nyigisho z'ubwaruka. Iryo shuri naryo rikaba ryitwa Ecole Center n'izo Kigali mu Kinofunofu.
Alice Akimana harakenuye mu gihe hariko ahimbazwa imyaka 30 heze ikigomezo cha Rome kivuta abaserukire impunzi zo mu bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda barashima ibikorwa bimaze gukorwa n'ico kigo gushika uno munsi naho bihe bitagumye ari byiza. Patrice Ntadohoka aserukire impunzi aremeza uruhara rukomeye rw'ico kigo mu bijanye n'indero ubumenyi n'akazi akamenyesha kandi yuko bazoguma bashigikiye imigambi y'ico kigo mu gushigikira impunzi. Tumutegeyo
twagomba dukeze mwivuye ku mutima iki kigo mezo Shalom n'abakirongoye tubabwira tuti ni mukomere ku muheto. Turashima cyane ibikorwa byiza iki kigo kirangurira impunzi na cyane cyane mu vyerekeye umunyigisho zisanzwe mu mashuri yisumbuye na kaminuza cyane mu vyerekeye iby'imyuga. Kirongera kandi gafasha impunzi mu vyerekeye z'uburimyi n'ubworozi n'abafise udukorwa bakora two kwiteza imbere mu buryo ubona buriya. Ikigo Shalom kirabafata mu mugongo kandi turabikenguruka cyane. Turabashimiye cyane rero kandi twongera twemera ko tuzofuma tubafashe mu mugongo mu byo dushobora byose kugira ngo kigume gitera imbere haba mu kunagura ubwenge bw'abakora muri ico kigo duciye ku bantu murazi yuko impunzi zo mu bisagara zirimo abantu benshi baciye ubwenge mu bisata byinshi by'ubuzima bashobora rero nk'uko bama babikora gufashanya n'abo bantu kugira ngo bungurane ubwenge. Hakaba kandi no mu gusaba ifashanyo kugira ngo ikigo mezo Shalom kigume gikora gitera imbere kuko nakarengumo imitwe ikora ikoranye. Hanyuma tukabemera kandi ko tuzoguma hafi impunzi cyane cyane impunzi zifashwe n'ico kigo Shalom kugira ngo zigume mu murongo zubahiriza amabwiriza n'amategeko y'ico kigo kandi zigume zironka ubufasha nk'uko bavyiyemeje.
Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu gisagara bigize igihugu cy'u Rwanda. Nino kuri iyo nkuru ivuga mu gisata c'impunzi tuje dusozera ko amakuru twabateguriye kuri uyu wa kabiri. Nshimire mwewe mwese mwari muyateze yompi, nshimire n'abagenzanje bamfashije kuyegeranya. Bonfise Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.